Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muteramanye natwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki 8 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2014 muri kumwe na Frederic Nkundikije atiramije ibiganiro by'uyu munsi.
Kenshi na kenshi iyo ugiye mu bintu byo kubaza no kudeklara ko bakurishije amahera menshi ahubwo baca baduza nyabuna hahandi uranirwa no kubikura ugahita no kubiheberaye.
Uyo ni umufasori murundikazi yavuga ku matagisi atangishwa kubidandazwa mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza Thomas, utubwira amakuru avugwa muri iki gihe.
Frederic Nkundikije waramutse neza namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhere muri Kenya aho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo ahinnye rwari rutangiye kumva impande zombi ku bibazo bikomeje gutinza urubanza rwa President Uhuru Kenyatta no gufata icyemezo ku itariki rugomba gutangiriraho. Uyu munsi Kenya tubwe araza kuba ari imbere y'abacamanza. Ni ubwa mbere umukuru w'igihugu kiri ku butegetsi bibayeho muri ICC, ni ukuvuga rero ni ubwa mbere umukuru w'igihugu uri ku butegetsi yicaye imbere y'abacamanza imbere ya ICC. Kenyatta yageze ilahe ejo. Kenyatta akurikiranyweho ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rwego rw'ubwicanyi bwa politiki bwabaye muri Kenya mu mpera z'umwaka w'2007 n'intangiriro z'umwaka w'2008. Ubwicanyi bwahitanye abantu barenga igihumbi. Icyo gihe ariko Uhuru Kenyatta yarataratorerwa kuyobora igihugu. Ejo umushinjacyaha nanone yareze leta ya Kenya ko yanga guha abagenzacyaha ibimenyetso bikomeye bakeneye. Umushinjacyaha mukuru wa Kenya Gitu Muigai we yavuze ko ibyo umushinjacyaha wa ICC asaba bigoye kubahiriza. Muri Somalia icyuma abantu bashobora kubikuzamo amafaranga cyaraye gitangiye gukoreshwa mu murwa mukuru Mogadishu bwa mbere na mbere mu mateka y'icyo gihugu. Umuvugizi wa banki nyiracyo yatangaje ko abanyamahanga bashobora kuzajya bikuzamo amafaranga ku makonti yabo ari iwabo mu bihugu byabo baturukamo. Yatangaje ko iki cyuma kuba gitangiye gukora ari intambwe ikomeye cyane yerekana ko ubukungu bwa Somalia bugenda butera imbere kandi bugenda bukomera kurushaho. Kubera ko ishiringi rya Somalia ridakomeye, abacuruzi benshi n'abanyamahanga akenshi bakoresha amadolari ya Amerika hariya muri Somalia. Muri Nigeria intambara ya Boko Haram imaze guhitana abantu 111,000 mu majyaruguru y'igihugu guhera mu 1998 biratangazwa n'ishuri ku mibanire y'amahanga rya kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu cyegeranyo bamaze gushyira ahagaragara abakoze ubwo bushakashatsi bemeza ko intambara ya Boko Haram ari imwe muzoreka imbaga cyane kuri iyi si. Abashakashatsi kandi baratangaza ko kuva mu 1998 abaturage ba Nigeria bagera ku 30,000 bose bamaze guhitanwa muri rusange n'iyo ntambara nyine ya Boko Haram. Ariko nanone n'ubwicanyi bushingiye ku moko, amadini, politiki cyangwa se n'ibindi bibazo by'ubukungu. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ku ntambara ya Syria, Staffan de Mistura, aratangaza ko abakurde barwanira umujyi wabo wa Kobani bari hafi gutsindwa na Etat Islamique. Nta bikoresho bafite bigaragara ugereranije n'ibitwaro biremereye byabo barwana. Domistura rero akaba asaba yuko amahanga agoboka byihutirwa abakurde. Umuryango Observatoire Syrien des Droits de l'Homme w'Abanyasiriya uri i Londres mu Bwongereza wemeza ko intambara ya Kobani imaze guhitana abantu bagera kuri 400 mu byumweru bitatu imaze. Hagati aho muri Turikiya abaturage bashyigikiye abakurde baraye bakoze imyigaragambyo maze abapolisi barabasakiza. Umuntu umwe yabiguyemo yitaba Imana aba baturage barakariye cyane ko leta ya Turikiya ntacyo irimo ikora kugira ngo ifashe abakurde mu ntambara barimo barwana na Etat Islamique mu mujyi wa Kobane mu majyaruguru ya Syria. Ejo perezida wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ko Etat Islamique ishobora kwigarurira Kobane yose igihe icyo ari cyo cyose niba amahanga atohereje ingabo zirwanira ku butaka gutabara abakurde. Mu cyumweru gishize Inteko Ishinga Amategeko ya Syria yemeje umwanzuro wemerera ingabo z'igihugu cyabo kujya kurwana muri Syria na Iraq, ariko kugeza ubu ntacyo igisirikare cya Turikiya kirakora muri urwo rwego. Iri ni ijwi rya Amerika. Urugamba rwo guhashya Ebola muri Afurika y'Uburengerazuba ruzatinda kandi ruzagorana, niko umuyobozi w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigenzura indwara z'ibyorezo Dr. Friedman yaraye abitangarije abanyamakuru.
Urakoze Thomas ku makuru uheje kudushikiriza naho mukanya. Ibiro OBR bijejwe kwegeranya amakori ya leta mu Burundi birashimishwa n'amafaranga byinjije muri aya mezi atatu aheze, ariko abanyagihugu bo baridogera ivyo biro bavuga ko bibatoza amakori murengera. Ivyo ngo byunyurwa hanini nuko atabiciro byanditse byo kurihira ko ibidandazwa. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari Ibujumbura.
Nayaze n'abanyagihugu bakorera mu isoko bita kwa Sioni, bamwe barangura ibidandazwa mu gihugu cy'Uganda, abandi bazana ibidandazwa babivanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bidogera ikigo cya leta Obea kijejwe gutoza amakori ko kibatangisha amakori menshi. Abakozi b'ico kigo bakikika mukiza kuko atabiciro bimanitse vyerekana ingene umuntu ari amakori.
Oya nta tarif bihari donc bagira ibyo byumviriye bagaca bakugira profit.
Nani mubaza muti tubwiringe ne ibintu uri kurabicira aya mafaranga iyo babivye muca mugenda gucyo ngira
kenshi na kenshi iyo ugiye mu bintu byo kubaza no kudeklarara ko bakurishije amahera menshi ahago baca baduzanya abuna hahandu uranirwa no kubikura yo gahita no kubiheberaye. Oya iyo bagucirie amahera babashaka kuri hayo nyene nta declaration nta kintu na kimwe nawe uja kuyitwara uduga hejuru ahago uzanye n'amanyama harige baca banabigubiza yo bikaba nka sezi
ko ico dusavye natwe nuko bo dushiraho taref umuntu akagenda kurangura zikintu agiye kurangura ashise mu Burundi akamenya ukuntu azovyishurira.
Mu kigo Bea po suko babibona mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri wa kabiri, aho bariko barerekana ivyo baranguye muri aya mezi atatu arangiye. Domiciano ndiwo kubwayo arongoye ico kigo ari kumwe n'icegera ciwe Edmond Bizindavyi batangaje ko Obea idashobora kumanika ivyo biciro kuko badashobora kumenya uko umuntu aba yaranguye.
Ico rero dukora muri Obea iyo tarifu zikotoshira isanzwe hari ayuba waguze bidandazwa kugira ngo ushobore guharura dukoresheje formule ni wowe yanze kuko ni wowe ikidandazwa cyanguzwa. Hanyuma ibidandazwa bivuye mu karere k'inyuma ya Afurika y'Ubuseruko n'ibidandazwa biri mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ntibiri hakimwe. Mwumvirije nk'umudandaza yoba azanye ibidandazwa bivuye muri Repubulika Demokratike ya Kongo agaca ku mupaka wa Rwanda, hanyuma agaca haza n'ubundi azanye icyo kidandazwa nyene mugabo aciye ku mupaka wa Rwanda nyene mugabo cyakorewe mu Rwanda. Ivyo bidandazwa bibiri n'ahari bimwe ntibizoriha amafaranga amwe.
Abadandaza ariko ntibanyugwa. Uyu mufasoni ati kubera iki bidashoboka mu Burundi kandi mu bihugu bindi bibanyi bikunda. Atanga karorero ku gihugu cy'u Rwanda.
Ego mu bindi bihugu birakogwa ndatangazwa no ngayi wacu mu Burundi mu gihe badakurikiza amategeko.
Aho zibikogwa ni hehe?
Aho bikorwa ni mu Rwanda. Ku mupaka mu Rwanda hariho tarife y'indagara, hari tarife y'amamesa, hari tarife ikintu cyo cyose n'imicungwa na mandere na byose. Hariho amatarife. Ariko ngayi wacu mu Burundi nta tarife badukorera. N'uwo utumye n'umuntu ari iki kintu mu Rwanda amenye ukuntu agisora mu Rwanda n'amafaranga ukayamu kubera nta bintu by'amanyanga biba bihari. Asora hajya bakamuha na resiwe yasoreyeho komisa ibintu byo akabigushikiriza nkuko abimutumye.
Ewa naje ndabona umenga mu bindi bihugu baramaze kudusiga cyane nko mu Rwanda no mu Buganda uri kurababaza ukababwira uti ngahe iwanyu ibintu bigenda gute. Ati twe ibintu bigenda neza kuko utwaye amafaranga ubuze uti aya mafaranga ndayasorera amafaranga angana gucyanye kandi iki kintu ndacunguka kwa amafaranga ugasanga byose biri ku mustaye abazi neza amafaranga za kudidwa. nako cyo kimwe no ngahi wacu usanga hari gihe baguciye menshi hari gihe baguciye aya hari gihe baguciye ugasanga biriko birakuburagiza ntumenya n'amafaranga wungutse ntumenya ko wawo
mu kigo bea bakamenyesha ko bamanika ico bita formule ku mupaka uwari wose amakodi angana ni miliyaridi 166 n'ibice 73 niyo yatojwe kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icyenda kuyu mwaka ayo mafaranga aruta ayo mu mwaka uheze bari binjije mu gice nk'ikinyene yagera ku miliyaridi 150 n'ibice 96 ikigo bea kiranezerejwe n'uyo mwimbu ariko ayo mafaranga ngo ari munsi yayo bari bategekanije kwegeranya muri uyu mwaka yategerezwa kungana ni miliyaridi 168 n'ibice 81 ubudasa bugera ku miliyaridi 2 n'ibice 81 nibwo bwibonekeje kuyo bari bategekanije kwegeranya ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
General Frank Rusagara hamwe n'umuranira ngo basanga uburyo sentare ya gisirikare irengagije uburyo yapfunzwemo maze iyo sentare ikavuga kwico kibazo kifatwa idakurikije amategeko ko ari kibazo kitaraba sentare ari impamvu zikomeye abanyarwanda baterezwa kumenya ibi byavugiwe mu rubanza General Frank Rusagara Colonel Tom Byabagamba na Sergent François Kabayiza yakuwe mu gisirikare bashikirije sentare nkuru ya gisirikare bayisaba ko bufungurwa iby'agateganyo asumutakabuyi ari ikigali niwe dushikiriza inkuru
Sinari Frank Rusagara imbere y'urukiko rw'ubujurire yabwiye inteko y'urukiko rukuru rwa gisirikare ko yatangajwe n'uburyo urukiko rwa gisirikare rwirengagije uburyo yafashwemo bunyuranije n'amategeko aho yafashwe tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 akagezwe imbere y'umubaza tariki ya 23 z'ukwezi kwa 8 akabazwa bwa mbere nyuma y'iminsi 6 afashwe Sinari Frank Rusagara akavuga ko yafashwe bwa mbere ataragira icyaha Sinari Frank Rusagara kanibaza impamvu urukiko rwa gisirikare rutigeze rwita ku busabe bwe bwo gufungurwa by'agateganyo kandi rababwiye ko afite indwara y'umugongo imusaba kuba ari hanze agakora imyitozo ngororamubiri General Frank Rusagara n'umwunganira babwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ko ubushinjacyaha busabe ifungwa ry'iminsi 30 ngo bubashe gukora iperereza General Frank Rusagara akavuga ko amaze igihe kirengeje ukwezi gisabwa n'ubushinjacyaha ko kandi impungenge z'ubushinjacyaha ko yaturuka igihugu nta shingiro ko kuko n'ubundi yagiye asaba uruhushya kandi ngo yagiye agenda akagaruka agasaba urukiko rukuru rwa gisirikare kumurekura akabasha kwivuza no Colonel Tom Byabagamba n'umwunganizi we mu mategeko bavuze ko ubushinjacyaha bugaruka ku masano ari hagati ya Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara ari ukuyobya urukiko kuko icyaha ari gatozi ngo kuvuga ko General Frank Rusagara yarafite imbunda yakuye muri Afrika y'Epfo ahari abanzi b'igihugu bigahuzwa ko iyo mbunda yabitswe na Colonel Tom Byabagamba ari ugushaka kuyobya urukiko kuko icyaha ari gatozi ubushinjacyaha bwo buvuga ko ibyo Colonel Tom Byabagamba avuga nta kuri kurimo kuko gushaka kubika imbunda zakuwe na General Frank Rusagara muri Afrika y'Epfo harimo umugambi wo kushaka kuzihisha kuko kwa Colonel Tom Byabagamba atari mu bubiko bw'imbunda ngo bikoze abizi neza ko General Frank Rusagara yaratunze imbunda mu buryo bunyuranije n'itegeko ngo abikora kubera amasano bafitanye ubushinjacyaha bukavuga ko kuri General Frank Rusagara gutunga imbunda zavanywe muri Afrika y'Epfo bifitanye isano no gushishikariza abantu kuvugana n'abantu bo muri RNC ubushinjacyaha bavuga ko ari abanzi b'igihugu ko General Frank Rusagara yakomezaga kubashimagiza ubushinjacyaha bugasanga imyanzuro urukiko rukuru rwafashe ariyo urukiko ruzafata umwanzuro kuri ubu bujurire kuwa kane w'iki cyumweru asumutakaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yaragiye irahe mu gihugu cy'u Burundi aho aterezwa kwitaba sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha yitwa ICC bitekanijwe ko Kenyatta hava yitaba sentare uyu munsi ku wa gatatu Kenyatta abaye umukuru w'igihugu wa mbere yitavye sentare mpuzamakungu ICC akiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu mbega ivyo bifise ingaruka nki mugenzi wacu Etienne Karekezi yabibajije umuhinga mu vyerekeye amateko na politike mpuzamakungu Frank Mwine
Frank mwine mwe nk'impuguke mu mategeko murebye kuba president Uhuru Kenyatta yiyemeje kujya muri arukiko nk'umuturage usanzwe wa Kenya wo kugenda ari president w'igihugu mwe mwibona miki
urakoze Etienne mu byukuri urebye iyo jambo yo kuvuga ko yagiye nk'umuturage usanzwe ni nk'ijambo rya politiki ariko mu byukuri ni perezida w'igihugu cya Kenya ariko unarebye ingingo ya 27 yarwa rukiko ampana byaha ubwirahe ivuga ko ntabwo umuntu yakwitwaza ububasha afite cyangwa icyubahiro afite kugira ngo adakurikiranwa n'urukiko urumva rero hari ibintu bibiri ni ukuvuga ko yaba ari perezida yaba atari perezida urukiko rufite ububasha rushobora kumukurikirana nkuko yanabivuze ati kugira ngo igihugu cyacu cya Kenya kitasa nk'ukuvogerwa n'ubusugire bwacyo ngiye nk'umuturage usanzwe
mwareba se imbere y'amategeko musanga uko amategeko yamushyirwaho yamwubahirizwaho ari umuturage usanzwe wa Kenya ni kimwe n'uko yamwubahirizwaho ari perezida w'igihugu ariko bimeze
uvuze ijambo ryiza Etienne mu byukuri nk'uko maze kubivuga inyuga 27 nta gaciro iha kuba kuri perezida cyangwa utari perezida iyo urukiko rwemera ko ibyaha biri mu ngingo ya 3, 4, 5 ibyo byaha warabikoze iyo waba warabikoze rero ntaho udashobora gukurikirana ikibazo rero kiri ngo wenda yabona ubutabera butandukanye nk'ubwo umuturage usanzwe yabona genda avuga ngo muri politiki yesi birashoboka ariko mu mategeko itegeko nk'uko rivuga ubu ngubu ko nta muntu ushobora kwitwaza umwanya afite kugira ngo adakurikiranwe ariko hagato yaho ngaho Etienne ingingo ya 98 iravuga ngo kugira ngo igihugu gikorane na rwa rukiko kigomba kureba ko gikuraho iminite cyangwa udahangarwa bw'umuntu wongucyo urwo rukiko rushaka nuko uvuga iki rero ingingo ya 98 ibitanye ikibazo n'ingingo ya 27 sinzi rero hiba abungani na perezida Uhuru Kenyatta iyo ngingo barayibonye kuko nukuba ko urukiko rwagombye gusaba ko amategeko ya Kenya yagomba gukuraho ubudahangaro wa perezida Kenyatta kugira ngo ajye mu rukiko rwirahe
mwavuga se ko ubu yagiye irahe ubudahangaro rwavuyeho
ntabwo amategeko ya Kenya yakuyeho ubudahangarwa ariko we avuga ko yagiye nk'umuturage usanzwe nukuvuga iki rero nukuvuga ko ntabwo ari itegeko bakuyeho ubudahangarwa ariko nubwo ubudahangaro bwakuweho muri politiki kugira ngo wenda agende nkuko yanabivuze ati icyubahiro cya Kenya gisigare kidahungabanye ariko mu kuri mu mategeko yagiye ka perezida kuko ubu budahangarwa ntabwo bwavuye kuko bwo bakurwaho n'urukiko rwa Kenya
noneho gato Frank kuri wa gatatu perezida Uhuru Kenyatta araba ari imbere y'abacamanza baruri ya rukiko rw'irahe mu Buholandi icyo mwumva mwiteze niki mwatubwira
birashoboka ko mu byukuri rwa rukiko uravuga n'ikibazo bashinja Kenya kiraturuka mu ngingo ya 89 kivuga ko ibihugu bifitanye amasezerano rwa rukiko bigomba korana na rwa rukiko iyo hari munyabyaha bakurikirana uvuga ko Kenya mu nshingano zayo nk'igihugu cyashyize uriya mukono yagombye kuba technically mu buryo bw'amategeko yagombye kuba ifata ahubwo Kenyatta ikamutwara irahe ariko ni n'ubundi buryo bwa perezida Kenyatta nk'uko anabivuga ati yewe umwere kimanama wanjye unshinja ni nayo mpamvu ngira ngo perezida Kenyatta yagiye kuko binashoboka ko Kenyatta ashobora kuva iyo bamubwiye bati mwere subirayo bikore akazi kawe ariko icyo nshatse kuvuga nuko mu byukuri ikitarashobotse nuko Kenya itarashoboye gushyira inkiko kugira ngo inkiko zabo zikurikirane ibyo byaha ni nayo mpamvu usanga ari urukiko rubyinjiramo rukabutiza magize izi nkiko none tubyinjiyemo kandi mufite n'inshingano nk'igihugu gifite amasezerano natwe gukora natwe kugira ngo dufashe abo bantu bakeka ibyaha bashobore kutwitaba
ndagushimiye cyane Frank Mwine ni impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga tuvuganye ari Londres mu Bwongereza
urakoze cyane ndabashimiye
Inshuti mwese dutaramanye ubonaho ni wa mwanya wa kiganiro Amerika na cereke vyaranze leta z'umwe za Amerika muri kahise hamwe na muri ibi bihe tugezemo
mwaramutse neza inshuti mudukurikiye muri iki gitondo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko igihugu cye kigiye kongera ibikorwa byo gupima no gusuzuma ibimenyetso by'indwara ya Ebola ku bagenzi bose bava cyangwa binjira muri Amerika bavuye mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika ibi nibyo twibandaho mu kiganiro cyacu cy'iki gitondo ikaze mu kiganiro Amerikana Inzego zishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu muri leta ya Texas iri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukurikiranira hafi umugabo wagaragayeho ko yanduye indwara ya Ebola. Kuri uyu wa mbere, Perezida Barack Obama yahamagaje inama y'abaminisitiri yanitabiriwe n'abayobozi bandi bakomeye batandukanye kugira ngo baganire ku ngamba Amerika ikwiye gufata kugira ngo icyorezo cya Ebola cyo gukomeza gukwirakwira. Usibye gahunda zisanzwe zatangijwe zo kwigisha abaganga n'abandi bakora mu mavuriro uburyo bwo kwitwara no kwirinda iyi ndwara, abari muri iyo nama banarebeye hamwe uburyo bakongera ibikorwa byo gupima no gusuzuma abagenzi baturuka mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika, akarere muri iyi minsi kibasiwe n'icyorezo cya Ebola. Perezida Obama:
Yeah, we're also going to be working on protocols to do additional passenger screening.
Tugiye gukora ku ngingo zigenewe gupima abantu kurushiriza mu bice bazoba baje bavamwo nangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abayobozi hano muri Amerika bakomeje batangaza ko batifuza guhagarika ingendo muri ibyo bihugu byibasiwe na Ebola kuko basanga icyo cyemezo cyabangamira ibikorwa byo kohereza ibikoresho by'ubuvuzi mu bihugu byugarijwe na Ebola, kuko ibyo bikoresho kenshi bigendera mu ndege zisanzwe zitwara abagenzi. Obama yagize ati: "Nubwo muri Amerika hamaze kugaragara umuntu umwe wanduye iyo ndwara muri leta ya Texas, amahirwe y'icyo cyorezo gukwirakwira Amerika ni make cyane." Ariko Obama yashimangiye ko biri mu nyungu za Amerika kugerageza gukumira icyo cyorezo ku isoko.
As we speak, there are children on the streets dying of this disease. Thousands of them.
Muri iki gihe turiko turavuga hari abana mu mabarabara ariko bicwa n'indwara, abana ibihumbi n'ibihumbi. Igikorwa canje ca mbere ni ukubona ko twitayeho Abanyamerika, yamara dufise uruhara rurengeye ngaho.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Perezida Obama yakomeje avuga ko nubwo hari intambwe nziza irimo guterwa mu kugerageza guhagurukira ikibazo cya Ebola, yerekanye ko hari ibihugu by'ibihangange byakabaye bigira icyo bifasha, ariko ngo ntacyo birakora. Perezida Obama yavuze ko agiye gukomeza kugerageza gusaba amahanga kongera inkunga y'ibikoresho n'abakozi mu bihugu byugarijwe na Ebola. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi naha gihumurije. Mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Edi Rwema.
Tubibutse namwe inshuti mwese ko mukomora abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushaka kuturungikira vyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira: radio yacu @v1news.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu. Ijwi rya Amerika rigikwashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo d'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inteko zijejwe umutekano mu gihugu cya Sudani zarahagaritse abanyasudani batari bake baharanira agateka ka muntu imbere y'ikiringo cyo kwibuka umwaka urangiye abanyagihugu bagize imyirekano yo kwiyamiriza ingingo ya Leta yo gukuraho mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2013 uburyo yorohereza abanyagihugu kuvyerekeye kugura essence. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga bikomeye n'amakuru yerekeye ihagarikwa ry'abo bantu barimwe abamenyesha makuru, abanyepolitike n'abayoboye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Inteko zijejwe umutekano zararungitswe ari nyinshi ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum mu minsi y'imbere yo kwibuka imyerekano yabaye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2013 akaba atamyerekano ikomeye yabaye. Abantu bagera ku 200 barishwe mu myerekano yo mu mwaka uheze, ubwicanyi bukabije butari bwabe ku mugwa mukuru Khartoum kuva perezida wa Sudani Omar al-Bashir ashitse ku butegetsi mu mwaka w'1989. Mugihe imwe mu myiyerekano yasabye ko al-Bashir akugwa ku butegetsi, benshi mu bari mu myiyerekano bari bashavujwe n'ingingo ya leta yo kugabanya uburyo yorohereza abanyagihugu kugira bagure essence kubera ibibazo by'ubutunzi. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yagirije abari mu myiyerekano ko bakoresheje ingingo ziherutse gufatwa zerekeye ubutunzi nk'icyitwazo cyo gutembagaza leta yiwe. Umutegetsi akomeye w'umugambwe uri ku butegetsi muri Sudani yarahakanye ko abantu baherutse gufatwa bifatiye ku mpamvu za politiki, mu kuvuga ko inteko zijejwe umutekano zarungitswe ku mugwa mukuru Khartoum kugira zihumurize abanyagihugu. Yongeye avuga ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'2013 bwakozwe ku makosa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasubiyemo ivyashikirijwe na Mashoud Baderin, umuhinga yigenga w'ishyirahamwe ONU ku kugena ibintu byifashe ku bijanye n'agateka ka muntu muri Sudani, muri raporo yiwe yo ku itariki 24 z'ukwezi kw'icyenda, bisaba leta ya Sudani gushyiraho itohoza ry'ubutungane bwigenga ku byerekeye ityozwa ry'agateka ka muntu, harimo ubwicanyi bwabaye mu myiyerekano yo mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2013. Icyiyumviro cy'ibiganiro mu gihugu cyashikirijwe na Perezida al-Bashir hagati ya leta, abatavuga rumwe na leta n'abagwanya ubutegetsi, gishobora kugira icyo gishitseko gusa mu gihe hashizweho uburyo butuma impande zitandukanye zibigiramo uruhara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abategetsi b'igihugu cya Sudani kubahiriza agateka ka muntu, harimo uburenganzira bwo kugira amakoraniro n'uburenganzira bwo kudahagarikwa canke gupfungwa mu buryo buciye kubiri n'amategeko.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mwaduteza amatwi mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo umunsi, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize aya makuru. Thomas.
Frederico, ndagushimiye. Namwe mwese nshuti zacu, ndabashimiye ko muduteza amatwi. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rwaraye rutangiye kumva impande zombi ku bibazo bikomeje gutinza urubanza rwa perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Uyu munsi Kenyatta ubwe araza kuba ari imbere y'abacamanza. Umushinjacyaha wa ICC arega leta ya Kenya ko yanga ko abagenzacyaha babona ibimenyetso bikomeye akeneye. Muri Nigeria, intambara ya Boko Haram imaze guhitana abantu 111,000 guhera mu 1998, biratangazwa n'ishuri ku mibanire y'amahanga rya kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabikozeho ubushakashatsi. Ryemeza kandi ko kuva mu 1998, abaturage ba Nigeria bagera ku 30,000 bamaze guhitanwa muri rusange n'iyo ntambara ya Boko Haram nyine, ariko kandi n'ubwicanyi bushingiye ku moko, amadini, politiki n'ibibazo by'ubukungu. Muri Turikiya, abaturage bashyigikiye abakurde baraye bakoze imyigaragambyo maze abapolisi barabasakiza, umuntu umwe yabiguyemo yitaba Imana. Aba baturage barakariye cyane leta ya Turikiya ko ntacyo irimo ikora kugira ngo ifashe abakurde mu ntambara marimo barwana na Etat Islamique. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.
Nchati mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika bigano twateguri munsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'izuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro, ari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze kudutega amatwi mukanya kandi mushora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika babandanya kutwumviriza kuri FM namwe ntegeraho muja ni mukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba wa turashikiza ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika. Mukurindira turayifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.